Turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Habari mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM y'ijwi rya Amerika 104.3. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahaje. President Rwanda Paul Kagame yemeje ko azokwitoreza manda ya kane mu mwaka uza w'2024. Abatavuga rumwe nawe babivuga kwiki.
Cyari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure ariko atayarimo kugira ngo habandi urubuga nabo bamukorere mungate.
Uyu ni Madame Victoire Ingabire hatwara umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi. Naho muri make amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki yadugijwe inshuro 44 ku ijana. Habegwa n'iyo ngingo ntibabyishimiye na gato. Muraza kuvyumva aha muri Amerika. Inama rusangi ya ONU igira 78 irabandanya kubera mu gisagara ca New York kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Turabigarukako tunabafitiye n'amakuru agezweho ijya n'ino kwisi. Nongere ndabahiga keye ni kaze murano makuru nshuti bakunze bijuru rya Amerika. Rapport shasha ya ONU yerekana ko inzego z'umutekano zirimo izijejwe iperereza muri Afghanistani zihohotera bikabije kiremwa muntu. Oriana itangishaka atubwira ibindi.
ONU ivuga ko abatalibani bo muri Afghanistan bamaze gukora ibyaha bityoza agateka kazi na muntu inshuro 1,600. Ivuga ko ibyo byakozwe ku bantu bafunzwe harimo abakenyezi. ONU isaba ko intwaro ihari ihagarika ayo mabi. Mu gice cya mbere cy'icegeranyo cyavyo, ibiro vya ONU bijejwe gutabara imbabare muri Afghanistan UNAMA byerekana ko aya mabi yakozwe ku bantu bari mu munyororo mu myaka 2 ya mbere abatalibani bafashe ubutegetsi. UNAMA ivuga ko yari amabi atandukanye atagira izina. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko ayo mabi akogwa n'igipolisi hamwe n'ibiro bijejwe iperereza. ONU ivuga ko ibice 60% by'ayo mabi bikogwa mu buryo buteguwe neza mu gukubagura abantu mu mabohero ari mu gihugu cyose. Yamara leta y'abatalibani irahakana ibyagirizo biri muri ico cegeranyo ca UNAMA mu nyishu y'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gisagara ca Kabul. Bwarahibura rengwa buvuga ko inzego z'umutekano zikora akazi kazo neza, bwongera burashikiriza bimwe mu byo leta iri kirakora mu gukurikiza amategeko agenga abanyororo. Muri ico cegeranyo UNAMA iremeranya na leta y'abatalibani ko hari ingingo zimwe zimwe iyo leta yafashe kugira amabi akoregwa abanyororo ahagarikwe.
Oriane itangishaka urakoze. Tuve muri Afghanistan tuja muri Gabon aho umuhungu wa Ali Bongo Odimba yahoze ari president w'ico gihugu na bamwe muri basoma mbike biwe baraye batawe muri yompi bagirizwa ivyaha bitandukanye birimo ubuhemu no kurya ibiturire. Fidel Niyongabo ntivyaje kutubwira.
Umuhungu mukuru wa Bongo Nureddin Bongo Valentin hamwe na Jesse Ella Ekoga n'abandi bane bari begereye president Ali Bongo Ondimba yakuwe ku butegetsi bagirijwe ivyaha vyo guhemuka bikomeye cyane hamwe na ruswa baca batabwa mu mvuto vy'agateganyo. Inkuru yatangajwe n'umushikizamanza mukuru w'igihugu Andre Patrick Ropona. Ali Bongo Ondimba afise imyaka 64 yatwaye Gabon kuva mu mwaka w'2009 gushika ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ubutegetsi bwiwe bwarangiye kuri iyo tariki igihe abasirikare bamukura ku butegetsi muri kudeta. Hari nyuma gatoyi yuko nasohokeye amakuru atangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kabiri amatora yabaye ku itariki 26 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Abatavuga rumwe na leta hamwe n'abasirikare bakoze kudeta bari batangaje ko ivyavuye muri aya matora byaranzwe n'ubusuma. Baragirije kandi intwaro yari ihari imbere ya kudeta ko yaranzwe na ruswa ikomeye hamwe n'ubuyobozi bubi.
Fidel urakoze. Duce tubandaniriza mu vya Israel na Arabia Saudite. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko amasezerano yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika yo kugirana imigenderanire myiza na Arabia Saudite ashoboka akazoshika ku kintu ciza. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yabwiye abamenyeshamakuru ko kubuyobozi bwa President Biden igihugu ciwe na Arabia Saudite bishobora gushika ku mahoro azokwibukwa mu mateka. Yamara yabuze ko gushika ku mahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina bizofata igihe kirekire. Perezida wa Amerika Joe Biden yarakoze uko ashobora kugira Israel na Arabia Saudite bigirane imigenderanire myiza. Arabia Saudite yatangaje ko itazokwemera Israel kiretse inyishu itowe ku matata amaze igihe kirekire hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Leta ya Perezida Biden ibona ko Amerika ishobora gukura inyungu mu masezerano y'amahoro hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe intambamye zikomeye zihari zova mu nzira. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko uhuza Israel na Arabia Saudite vyogira ingaruka nziza zikomeye cyane mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yabivugiye kuri programme ya television yo muri Amerika ABC News Good Morning America kuri uyu wa gatatu. Yamara yatangaje ko hakiri intambamye kugira izo mpande zompi zishike ku masezerano.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru twafitiye muri kano gatondo. President w'u Rusiya Vladimir Putin hatangaza ko yemeye ubutumire bwo kuja mu Bushinwa mu kwezi kwa 10. Oriane itangishaka.
Putin yavuze ko azokwitabira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu iba buri mwaka hagati ya mareta n'abagwizatunga mu mugambi mu Bushinwa uzwi ku izina rya Belt and Road. Mu kiganiro umushikiranganji w'Ubushinwa jejwe imigenderanire n'amakungu Wang Yi mu gisagara cha Moscow ku munsi wa gatatu, Putin yavuze ko igihugu ciwe n'Ubushinwa biriko birakora ico yise gushira hamwe ivyiyumviro byo gutunganya akarere kanini kagizwe n'ibihugu vya Buraya n'ivya Aziya. Umugambi Belt and Road ni umugambi ukomeye cyane leta y'Ubushinwa iriko irakorera ko mu kwagura ibikorwa byo guteza imbere ibisata by'inyubako n'amabarabara mu ntara no mu bihugu bitandukanye. Kuva Uburusiya buteye Ukraine, Putin yaciye atangura gukorana cyane n'igihugu c'Ubushinwa mu kukigurisha ko umuyagankuba. Putin yarongeye akomeza ubucuti n'icyo gihugu mu bijanye n'imyemenyerezo ya gisirikare. Ubushinwa bwo bwafashe ingingo yo kuterekana aho bwigamiye ku ntambara ya Ukraine yamara bwaraneguye ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye leta y'Uburusiya.
Barakoze bagenzi bacu badutegure bakabaheje kudushikiriza makuru agezweho ijyani no kwisi ayo mwumvise nayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X aliyo Twitter ni VOA radio yacu dumkanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahera kuri politike y'u Rwanda. Ku nshuro ya mbere president w'ico gihugu Paul Kagame yatangaje atari umunywa ko azokwitoreza manda ya kane mu matora yo mu mwaka uza. President Paul Kagame atege ku Rwanda kuva mu 2000 yabibwiye ikimenyesha makuru cyo mu Faransa Jeune Afrique mu kiganiro cagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo demokarasi, umutekano mu karere n'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu. Temistocle Mutijima yacishije amaso ku nkuru ya Jeune Afrique.
Igisubizo kubijyanye na kandidatire mu matora taha, Perezida Kagame yagikomoye ku kibazo cy'umunyamakuru François Soudan wamubajije niba kongera gutorerwa kuyobora ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda n'ubwiganze bw'amajwi 99 n'ibice 8 % mu kwa kane k'uyu mwaka mu maso ya Rwanda bidahita bimugira umukandida w'iri shyaka. Mu gisubizo cye Perezida Kagame yasubije ko ibyo ariko bimeze, yongeraho ko ashimishijwe n'icyizere abanyarwanda bakomeje kumugaragariza bityo ko nawe azabakorera igihe cyose azaba bishoboye. Ati yego rwose ndi umukandida. Bibaye ubwa mbere Perezida Kagame yerura ko aziyamamaza mu matora ateganijwe mu kwa munani k'umwaka utaha wa 2024. Ubwo yaherukaga kubazwa ikibazo nk'iki hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru. Icyo gihe yari yasubije ko atazi neza niba ziyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora ataha. Yongeraho ko buri wese yamenya ko amahirwe yo kuyamamaza cyangwa kutiyamamaza kuri we ari 50-50. Kugeza ubu ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka hafi 30 ku butegetsi mu Rwanda ryari ritaratangaza ku mugaragaro umukandida waryo. Icyakora impinduka zabaye mu matora ya komite nyobozi yaryo, aho babiri mu bayobozi bakuru baryo batatu basimbuwe hakagarukamo Perezida Kagame wenyine, zaciye amarenga ko Perezida Kagame umaze imyaka 23 ku mwanya w'umukuru w'igihugu azongera kwiyamamaza. Kuri iyi myaka 23 amaze ku butegetsi, umunyamakuru François Soudan wa Jeune Afrique waganiraga na Perezida Kagame yagize ati nk'uko ubizi ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba umaze ku butegetsi imyaka irenga 20 ni ikibazo muri politiki. Arongera ati usanga ibyo bihura n'ukuri ko ku mugabane wa Afurika. Mu gusubiza Perezida Kagame yagize ati uburengerazuba bwihangane ariko ibyo bihugu bidutekerezaho ntibitureba. Njye ubwanjye sinkimenye igihura n'indangagaciro zo mu burengerazuba. Demokarasi ni iki? Nuko ibihugu byo mu burengerazuba bitegeka abandi icyo bakora, ariko se niba bo ubwabo bahonyora ayo mahame yabo twe twabumva dute? Kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yongeyeho ko kugerageza guterura demokarasi ukayimurira handi ubwabyo biba byamaze kuba guhonyora demokarasi. Ati abaturage bakwiye kuba bigenga kandi bakemererwa kwishyira ku murongo uko babishaka. Undi waherukaga gutangaza ko aziyamamaza mu matora ataha ni Bwana Frank Habineza, usanzwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, Democratic Green Party of Rwanda, usanzwe ari umudepite mu nteko nshinga amategeko. Uyu yatangaje kandidatire mu matora ateganijwe mu mpeshyi itaha mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora iri shyaka. Mu binyacumi hafi bitatu by'imyaka ishyaka FPR Inkotanyi rimaze ku butegetsi mu Rwanda, Perezida Kagame ashimwa nk'umutegetsi wazanye impinduka zikomeye mu kubaka no kuzahura ubukungu bw'igihugu cyari kimaze gushegeshwa n'intambara na jenoside yo mu 1994. Icyakora imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze gushinja ubutegetsi bwe kutorohera abatavuga rumwe nabwo no guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Temisokre Mutijima, urakoze. Tukiri kuri no nkuru, Madame Victoire Ingabire atwara umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, asanga President Paul Kagame yobungabunga ibyiza yagejeje ku Rwanda ariko ntasubire kwitoreza indi manda, yabibwiye mugenzi wacu Venus Tashimimana.
Itegeko Nshinga uko ryahinduwe 2015 rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha, ariko njye iyo sesenguye yakoze byinshi byiza ku Rwanda rutabaye nka Somalia, yakoze byinshi byiza iterambere araho ryageze, ariko hari n'ibitarashobotse bijyanye cyane no kubaza uburenganzira bwa muntu, bitarashobotse cyane ku bijyanye no na demokarasi mu gihugu cyacu, urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure. Ibyo rero bitashobotse, ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure, ariko atayarimo kugira ngo habande urubuga nabo bamukorere mu ngati, kugira ngo ntekereza ko ariko buryo bwiza gusigasira ibimaze kugerwaho, kugira ngo uziko u Rwanda kuva rwabaho nta na rimwe twigeze tugira umuperezida uvaho binyuze mu mahoro. Ariko ashatse kwandika amateka mashya ameze y'u Rwanda, iyi manda njye nakwishimira ko atayiyamamariza akareka abandi akagira abandi bamukorera mu ngata.
None uravuga ngo areka abandi bamukorere mu ngata, birangibutsa umwe mu bategetsi b'u Rwanda wigeze kuva ku mwanya yari afite aravuga ngo asize ibitenga bituzuye. None niba uvuga ko Perezida Kagame hari byinshi byiza yakoze, ibyo bisigaye wamuretse akabirangiza?
Ntabwo yabirangiza kuko ntibyashoboye kujyana, kuko iterambere dufite, nkunze kuvuga iterambere ridafite imizi mu bwisanzure no kugira ngo umuturage agire ijambo mu bimukorerwa mu gihugu, iryo terambere riba riregetse. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo iryo terambere yamaze kugeza ku gihugu kugira ngo turihe imizi, nareke hagira abandi babikora, kuko kubikora byo byarananiranye, kuko iyo bibishoboka biba byarakozwe mu myaka 2020 namaze ku butegetsi.
Madame Victoire Ingabire, uraho ngaho mu Rwanda uyobora ishyaka d'Alpha umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremerwa mu Rwanda, mbese iyi gahunda nawe irimo ufite umugambi wo kuziyamamaza?
Uwo mugambi ndawufite. Ikibazo gihari n'icyo maze kuvuga ni cyananiye ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ni ugutanga urubuga abandi banyepolitike bakisanzura, hakaba amatora anyuze mu mucyo. Ku buryo rero icyo nicyo nsaba, nicyo mparanira, niyo mpamvu uvuga nti kubera ko atashoboye kubigeza ku Rwanda, nareke n'abandi bagerageze bamukorere mu ngata ibyo atashoboye kugeraho abandi babigereho, umuturage ashobora kugeza mu mukorerwa, umunyarwanda wese ushaka gukora politiki ayikore mu bwisanzure nta mukomye mu nkokora.
Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka d'Alpha umurinzi, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki mu Burundi yadugijwe inshuro 44 ku ijana. Ikigo c'igihugu kijejwe gucungera ingene amashirahamwe y'ubwishingizi akora ARCA mu Burundi kivuga ko ino ngingo yafashwe bitewe n'iduzwa ry'ibindi bintu byankenerwa mu gihugu. Abegwa niyo ngingo ariko ntibayishimiye na gato. Muravyumva mu nkuru ya Eloge Wirikaneza akuri juge Amerika inairobi muri Kenya.
Kuhurugero bisi ichari kawa anu chumini munani ya hora ishu zwaibi humbia majatandatu na mnotatunita andatu vza marundi kumunga akawigi kuzota angishwa gira hafi kumulio nini humbi jana na mirongine na bibiri. Ibisi omuga kubuka kwa steli tuwarawa anu mirongisatuna bata anu nayo ya hora iliha ibi humbi majachenda na mnotatuna bibiri vza marundi kumunga akawigi kuzohora itanga umulio numwe nini humbi ya majanindui na mirongo itandatu na bitatu na majanindui na mirongisatuna na tatu. Itegeko rishasha kandi rivuga ko aya mahera abwirizwa gutangirwa icyarimwe ni mu gihe yahora ariho inshuro zina ku mwaka. Charles Ntirampe ba munyamabanga mukuru wa Atrabu ushira hamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi yavuga ko ingingo isani yaje kwimbira icyobo abari muri ico gisata. Uko niko yaziganijwe ya Amerika mu kiganiro cihariye yari haye kuri wa gatatu bari mu buraruko mu ntara ya Ngozi.
Nkawe mucya mubona ibyo bintu ko ari ibintu n'ukuri biteye isoni mbere atakindi biriko birakora atari ugutuma igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kizimangana mu gihugu cyacu biriko birahumbesha abasanzwe bakorera muri mwe gutwara abantu n'ibintu
abazwa n'uko ni ingingo n'izindi nyinshi zafashwe mu meza heze abegwa nazo batagishwe inama
nitwogishwe inama ngo twemere yuko ibiciro biduga kuri ubwo rugero na cyane cyane ko mubona ko ibindi biciro ibiciro by'ibindi bintu byaduze.
Joseph Butoro umunyamabanga mukuru wa AHCA ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma kwa mashirahamwe y'ubwishingizi akora asigura ko ingingo yafashwe hisunzwe itegeko rishasha ryafatiye kukuntu ibintu byifashe muri kino gihe. Nahereka ikiganiro amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatatu.
Amafaranga yarasanzwe asabwa tarife yasanzwe ihari imbere itariki 19 n'amafaranga yagiyeho mu mwaka w'2011 kuva mu 2010 gushika mu 2023 murumva imyaka yacinge ningana sinzi uwo bazi ikintu kimwe ngai wacu mu Burundi uko cagugwa mu 2011 ariko cyo kikigugwa uyu munsi.
Bamwe mu bagendesha amatagisi bafatiye ingingo nk'umugani w'ikirundi ubwira uti amungura nkanyo maze tuvya bemeza ko leta igiye kubura n'utwo yaho icumbisha kumwe bagasanga isukiye mu coze ya polisi bo kwibarabara bazohora bafumbatishwa kugira bunge bagendesha ibinyabiziga aho kwitura amashyira hamwe y'ubwishingizi. Uko niko babisobanura
abahaye kujya no kujyama abapolisi kuko mu polisi tuzovibidi iringa imodoka ibandanya ikora hamuwongonze cyangwa uwongonze tubiregre aramiabre hama amafaranga ntazinjira muri leta ngeti zobihombye n'ubundi twebwe tuzoririra kuronka icyo turya leta nijo yahuza kuducinyiza nanje nshonje kandi mfite icyuma naguze hama ikini naco iski assembly irabaho assembly irabaho ina mashinga matekira bawo
kuri ha aniwerma uravye amafaranga taxi yinjiza sinibaza yuko hari uzoparve na kuyari novuga ko bariko bakomorera ba police d'orurage umuntu azohora arekera no mu police hamarengane nta kundi no bibona
hako tusubira kuja mu mabara baratamasirance dufise kandi birashoboka bamwe yacha bimukira mu ijoro bagakora ijoro
cyabye umukuru w'igihugu ministre arabivyo bintu kuko twebwe adufatiye amaboko imugongo.
Ibi biremezwa Ntirampe bavuga ko abenshi ubu bahagaritse kuja kugirana amakontara nayo mashyirahamwe atangura tubwira ku rugero rwa 44% ikigo aka kivuga ko amahera y'ubwishingizi yadubwijwe ko atarirwo ahubwo urw'ukuri rwikuvye kabiri hafi
aho kuri biharuro muca mubona ko twe tugerageje kurabira boneka ko ari ibice biri hejuru ya 80 hafi 85% imodoka nyinshi izihejeje ubwishingizi zahorana abenshi ntibahurumbira gufata ubundi kuko urumva ibintu biragoye ubu no kuvuga rero ko imodoka nyinshi zirakora zidafite ubwishingizi
buto barongoye ikigo gisuzuma uko amashyirahamwe y'ubwishingizi akora aremeza ko harimo amakosa agasezeranya ko azokosorwa.
Hariho mashyirahamwe yafashe vya biciro minimum byo hasi fagifatirwa arongera ku bindi bintu aca atangura gukoresha ibyo bindi biciro atabanye kuyisabira uburenganzira ngaha a muri aka ibyo twarabyonye twabizeye kuri utoke twarizeze gukosora nibaza ko mu kiyo gitarenga indwi imwe ibyo byose bizoba byakosora warenganijwe kumure ashumbushwe amishe mara yo rikore mu murongo wa mategeko.
Ingingo naha sigububu yatanguye kuja mu ngiro mu ntango za kuno kwezi kucyenda nkuko byemezwa na Joseph Butora twara ikigwaka. Iduzwa rije byongera ku iduzwa ry'ibiciro by'irindi bintu bya nkenerwa harimo igitoro cyongerejwe aho kigurwa inshuro zibiri kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ariko kugeza n'ubu bikaba bigoye kuko bitarura bwe ku mastasiyo harimo ayo ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura aho gishikira kivuye hanze y'igihugu nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika bitwemereye. ishyamwe twabugemeza ko leta yarisezeraniye inama rukokoma yabegwa na kino kibazo bose imbere y'uko umwaka 2023 hera eroje buri kaneza ijuru ya America
inama rusangi ibihugu na mareta biri mu ishyamwe mpuza makungu ONU igira 78 hirabandanya kubera mu gisagara cha New York kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa America kuri no wa kane ku rutonde rw'abategetsi baza gushikiriza amajambo hariko president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ijambo giwe we yarivuze ejo kwa gatatu ni jambo gibanze ku ngingo zitandukanye zirimo z'ubutunzi ibidukikije n'umutekano mugenzi wacu Timishimwe aratubwira ibindi
Mu ijambo rya mazi minota igera ku 10 Perezida Paul Kagame yagarutse cyane ku kibazo cy'inguzanyo zihabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yumvikanishije ko iki ari ikibazo kigomba guhabwa uburemere kubera ko hari ibihugu bitabasha gushyira mu bikorwa intego z'iterambere rirambye yashimiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres kukuntu yitaye kuri iki kibazo kimwe mu bibazo bigera uko cyane muri inteko ihuriwemo n'abategetsi bayoboye isi ni ikibazo gihangayikishije kimihindagurikire y'ikirere kuri ibi Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ikigega cy'imari cyashyirwaho kigamije gufasha ibihugu byugarijwe n'ihindagurika ry'ikirere kugira ngo bihangane n'ingaruka zabyo Yagarutse kandi ku kibazo cya COVID-19 yumvikanisha ko mu by'ukuri kitakiri ikibazo gihangayikishije ashingiye ku byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yumvikanye ariko asa n'unenga ko iki kibazo cyagaragaje ubusumbane hagati y'ibihugu mu minsi ya mbere cy'icyaduka
This year the World Health Organization
Uyu mwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuze ko icyorezo cya COVID kitari ikibazo gihangayikishije isi icyorezo kigenda kiranduka ariko ikibabaje nuko mu kukirwanya bitakozwe mu buryo bumwe kuri twese mu bice bitandukanye by'isi
indi ngingo ifite umwanya munini muri iyi nteko nirebana n'umutekano Perezida Kagame yavuze ko muri iki gihe nta kimenyetso gihari cyerekana ko ibihugu birangwamo amakimbirane azarangira vuba Yavuze kandi ko ibihugu bikomeye nabyo ubwabyo nta kigaragara bikora gitanga icyizere cy'iki kibazo. Perezida Kagame yakomeje avuga ko abagirwaho ingaruka z'intambara cyangwa amakimbirane ari nabo bonyine bikorera uwo mutwaro yumvikanisha ko ibyo ari akarengane gakabije. Yatanze urugero rw'ikibazo ubu gihangayikishije cy'abimukira aho buri mwaka impunzi n'abimukira bakora ingendo zibashyira mu kaga kandi ako kaga kakabageraho bashaka imibereho myiza y'igihe kizaza. Aha rero niho yavuze n'uruhare rw'u Rwanda mu gushakira umuti iki kibazo aho yavuze ko u Rwanda rukomeje gukorana n'abafatanyabikorwa barimo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye umvaho iki gitekerezo cyavuye
Rwanda remains committed to working with partners
U Rwanda rukomeje kwiyemeza gukorana n'abafatanyabikorwa barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo bagire uruhare mu gushaka igisubizo kirambye umwanzuro twawufashe dushingiye ku byatubayeho kandi tuzi neza akababaro gaterwa no gutakaza ibintu byose no kutagira aho kwita iwacu
Kuri iki kibazo cy'umutekano ariko ntacyo Perezida Kagame yagikomojeho ku mutekano w'akarere u Rwanda ruherereyemo. Nyamara u Rwanda rwakomeje gushyirwa mu majwi ko rutera inkunga umutwe wa M23 ufatwa nk'uw'iterabwoba n'igihugu cya Congo bihora bishyamiranye. U Rwanda ariko rwakomeje kumvikana ruhakana uruhare rushinjwa. Ku kindi kibazo yagaragaje, Perezida Kagame yavuze ko Afurika ikeneye byihutirwa guhagararirwa mu buryo bwuzuye mu nzego zifata ibyemezo bireba ahazaza hayo kandi ibyo bikumvikana mu ijwi rimwe. Yashimangiye ibi avuga ko ubufatanye mu iterambere bukwiye kurushaho gushyirwamo imbaraga kandi ko ari ngombwa kubaka ubwo bufatanye burangwa n'ubutabera n'uburinganire. Biteganijwe ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aza gushyikiriza ijambo ry'inteko ya ONU uyu munsi wa kane. Tim Harris Ishimwe, Ijwi rya Amerika, New York.
Tim Ishimwe, urakoze reka ndakongerere ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimaze imyaka 78 rishinzwe. Muri iki gihe none isi yugarijwe n'ibibazo amahero ONU yobikenewe. Iryo shyirahamwe ryoba rishoboye guhangana n'ivyo bibazo. Thomas Kamirindi yateguye ino nkuru irimo ubusesenguzi bw'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Mu bibazo by'ingutu harimo intambara yo muri Ukraine n'izindi nyinshi zitandukanye, kudeta ziyongera muri Afrika, imihindukire y'ibihe abimukira ibihumbi n'ibihumbi badasiba kumirwa n'inyanja intambara z'ubucuruzi hagati y'ibihugu cyane cyane ibikomeye cyangwa se ubukene bukabije ku isi. Loni yavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945 n'ibyiringiro ko izabera urumuri ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu. Nyamara inama ya 78 y'inteko rusange ya Loni iteraniye mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko atari ko bimeze. Urugero, abakuru b'ibihugu bine by'ingutu kuri bitanu bifite icyicaro gihoraho mu nteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi: Vladimir Putin w'Uburusiya, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Xi Jinping w'Ubushinwa na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak ntibihaye uruhayi rwo kwitaba inteko rusange ya 78. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden niwe wenyine muri bariya batanu wayigejejeho ijambo rye. Ku basesenguzi bivuze icyo bivuze gikomeye mu rwego rwa diplomasi y'isi. Bati niba abayobozi b'ibihugu basuzugura umuhango ukomeye nk'uyu, niki umuryango uzabasha gukora gifatika? Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres na ubwe bimuteye impungenge nk'uko yabigaragaje mu ijambo ryo gufungura inama rusange ya 78.
Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond.
Antonio Guterres aragira ati, iyi si yacu irimo iramanyagurika. Amakimbirane ariyongera, ibibazo bikomeye biragenda byirundanya, nyamara bisa n'ibitunanira gushyira hamwe kugira ngo tubone ibisubizo. Hari bamwe basanga nta cyoroni ikimaze, abandi basaba kwivugururwa kuva mu mizi yayo. Urugero ni nko kugira icyicaro gihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi bitanga ijambo ntavogerwa bita veto. Abanyapolitiki n'abadiplomate benshi bavuga ko bidakwiye ko ibihangange bitanu byonyine bikomeza kubyiharira, bagasaba ko hinjiramo n'abandi by'umwihariko Afrika. Abandi nabo barimo n'abashakashatsi bavuga ko Loni igikenewe kandi igifite akamaro. N'abaturage basanzwe niko babibona, duhereye ku cyegeranyo cy'ikigo cyitwa Pew Research Center cya hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyakoze ubushakashatsi mu bihugu 24 bitandukanye, gisanga abantu 63% bemera Loni, abandi 28% barayigaya. Ibihugu abaturage bemera cyane Loni ni Kenya, Pologne, Korea y'Epfo na Suède, aho abantu 8/10 bavuga ko Loni ikenewe kandi ikora neza. Isirayeli niyo ya mbere ifite abaturage benshi banenga Loni, 62% bemeza ko ikora nabi. Kandi si iby'ubu, Pew Research Center isobanura ko yabajije iki kibazo bwa mbere muri Isirayeli mu 2007, isanga abaturage 58% bagaya Loni. Imibare rero yagiye izamuka kugera aho ihagaze ubu. Isirayeli ihora ifitanye amakimbirane na Loni kubera Palestina. Urugero, yo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze guhagarika imisanzu yabo muri UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, siyanse n'umuco mu 2011. UNESCO yari imaze kwemera Palestina kuba umunyamuryango wayo. Naho mu 2021, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryashyizeho komisiyo mpuzamahanga yo gukora nketi ku mabi akorwa mu ntara za Palestina Isirayeli yigaruriye. Isirayeli ntibyayishimishije na gato. Naho kubirebana n'abaturage bemera Loni, bavuga ko irengera kandi iteza imbere uburenganzira bwa muntu, amahoro n'iterambere ry'ubukungu, kandi ko yitaye ku bibazo mpuzamahanga muri rusange.
Akabino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimire abagize uruhara ngo abategurwe yongere abashikire kuri mikro. Mwari kumwe na Jewe Diana Ninahazwe Nadia Taha niwegeranije amajwi yacu. Twari duhagarikiwe na Edi Rwema Twemi ku izina ry'abagenzi bacu. Tubike banuye tubifuriza kubandanya mugira igitondo ciza. Ahanje turasubira mu bindi biganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere.